Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda nshuti mwese mu dutiza matwi ndiye neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkurikije
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma turabasuhuje tubahikaza mu makuru yacu kuri isaha mu kirundo aho ni mu Burundi abantu babiri bari bagiye guhitanwa n'igitero cya grenade
iyo minsi ni batakota hanindwe bacha banera je ni batakuno umuntu ode nabuye obadi mu murabo bantu bane yego amade kubati mwemwe murabaroje cyane muto n'ubwiri kunsabari
uyo numwe mu bakomerekejwe na grenade yatewe mu kirundu avuga ko ico gitero hamwe no kusano ico gitero gifitaniye n'uburozi igihugu cha Mozambique chatangaje kwitiri cy'abantu bahitanywe n'igihuhusi kivanze n'imvura isigenya gishitse ku bantu amajane na 46.
Muri Iran myuzure imaze guhitana abantu 18 ikomeretsa 70.
Igihugu cy'Uganda cyahagaritse inzahabu zingana n'amatoni 3.6 zishobora kuba zavuye mu gihugu cya Venezuela.
Umuyobozi w'ikompanyi y'indege ya Ethiopian Airlines aravuga ko isura y'iyo kompanyi idakwiriye kurangwa n'impanuka y'indege baherutse kugira yaguyemo abantu 157. Ayo makuru n'ayandi yose turabagezaho mu kanya, ntimuve ku maradiyo yanyu.
Makuru wavugwa hirya no hino ku isi igihugu cya Mozambique cyongereje igitiri cy'abantu bahitanywe na cya gihuhusi kivanze n'imvura isigenya cyagisibije muri Afurika umanuko mu minsi iheze. Icyo gihuhusi cyiswe Idai cyaranduye igisagara cya Beira kiri ku nkengera y'ibahari cyari gifite unyaruke birometero 170 ku isaha cyaciye kibandanya no mu ntara zo mu gihugu hagati imbere y'uko gishika mu gihugu cya Zimbabwe na Malawi aho amazi imurengera yateye inyubakwa akagiramira n'ubuzima bw'abanyagihugu. Umushikiranganji w'igihugu cya Mozambique ajejwe ubutaka n'ibidukikije Celso Correa yabwiye amenyeshamakuru ku gitiri cy'abantu bahitanywe n'icyo kiza kibaze gushika ku majane na 46 kivuye ku majane na 16. Yongeye kandi avuga ko abantu ibihumbi amajana 531 bataye izabo kubera icyo kiza kandi ku ibihumbi 110 muri bo baba mu makampi. Icyo gihuhusi kivanze n'imvura isigenya cyarahitanye ubuzima bw'abantu amajana mu gihugu cya Zimbabwe. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe bimukira bivuga ko abantu 259 bahitanywe n'icyo kiza mu gihe ishyirahamwe OCHA yitaho imbabare rivuga ko abantu bahitanywe n'icyo kiza bashika ku 154. Mu gihugu cya Malawi abantu 56 barahitanywe n'imvura isigenya imbere y'uko icyo gihuhusi gitangura.
Tujye muri Iran aho inzego zishinzwe ubutabazi muri icyo gihugu zivuga ko hamaze kubarurwa abantu 18 bahitanywe n'imyuzure abandi 70 bagakomereka. Pierre Hossein Kulevand kuri urwego rw'igihugu rushinzwe kugoboka abari mu kaga aravuga ko mu mujyi wa Shiraz uri mu majyepfo y'igihugu haguye 17 hagakomereka 74. Undi muntu umwe yaguye mu mujyi wa Salpol El Hazab wo mu ntara ya Kermansa mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Umwe mu muryango igoboka abari mu kaga aravuga ko intara 25 muri 31 zigize Iran zahuye n'imyuzure idasanzwe iheruka yibasiye urasirazuba n'uburasirazuba bushyira amajyepfo y'icyo gihugu. Iyo yaje ikurikira yabaye ku itariki ya 19 z'ukwa gatatu nayo yibasiye uburasirazuba bushyira amajyaruguru mu ntara za Golestan n'iza Mazandaran. Nta byangirikiye muri izo ntara zombi biratangazwa. Ibikorwa by'ubutabazi ntibyihutishijwe nk'uko byari bikwiye kugenda kubera abakozi benshi muri Iran bari mu biruhuko by'umwaka mushya. Polisi irasaba abaturage kwirinda gukoresha imihanda mu ngendo zabo za buri munsi kubera ko nyinshi muri yo yafunzwe n'inkangu cyangwa amazi yatewe n'imyuzure. Inzego zishinzwe ubutabazi na Minisiteri y'Ubuzima ishinzwe amavuriro byakuye abakozi babyo mu biruhuko kitaraganya bakaba barimo gutegekwa kwitegura amabwiriza bari buhabwe mu kanya karibuze. Abashinzwe guteganya gihe muri Iran baravuga ko imvura ishobora gukomeza kugeza ku wa gatatu.
muri kumula bandanya kumbiriza ila jihuri juhuja Amerika hii nguri lorijinza hau ligabga hanini numu nyagihugu umubirigi ya fatiwe ibihano mojiu cha Uganda kuwela urdanda zwa rudaswa anote lorijinza hau zingana na matoni indwi niwichewine zaguliwe mumahanga munhango zuku kwezi kwa katatu umufugizi hui polisi cha Uganda Fred Enanga ya giviro jiru utangaza makuru Associated Press kui societe itwa African Gold Refinery ihingura izahabu yari ya shoyi hanze igihugu amatoni atatu niche umunani izahabu zishora kuwa zavuye mu gihugu cyo muri Amerika yo mu manuko. Enanga yavuze ko mu kigihe igipolisi gicunze izindi izahabu zingana n'amatoni atatu n'ibice bitandatu zisigaye mu kurindira inyigo ifatwa n'umukuru w'utunganizi kubyerekeye niba izo izahabu zisigaye zofatwa kandi niba iyo sosiyete yo kwagirizwa izaha. Yavuze ko iyo sosiyete ifise uburenganzira bwo guhingura izahabu itaravuga amamuko izo izahabu zirimo amatati. Ikinyamakuru cha leta ya Uganda cyatangaje amakuru avuga kivuga ko cahawe n'igipolisi avuga ko izo izahabu zishora kuba zavuye mu gihugu cha Venezuela cyafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika.
Umuyobozi w'ikompanyi y'indege ya Ethiopian Airlines aravuga ko kugeza ubu hakiri ibibazo byinshi bitarabonerwa ibisubizo ku birebana n'impanuka y'indege mu bwoko bwa Boeing B737 Max iherutse guhitana abantu 157. Uwo muyobozi yasezeranije ko hazabaho ubufatanye butaziguye mu gushakisha icyateye iyo mpanuka. Tewolde Gebremariam uyobora Ethiopian Airlines aravuga ko ashyigikiye icyemezo cyafashwe mu maguru mashya impanuka ikimara kuba cyo guhagarika indege zose zo muri ubwo bwoko. Avuga ko cyaheriye mu ikompanyi ayobora kikagera mu zindi kompanyi z'indege hirya no hino ku isi. Uyu muyobozi Gebremariam yashimangiye ko abakozi b'ikompanyi ya Ethiopian Airlines batojwe bihagije kandi ko ariyo yonyine muri Afurika no muri nkeya ziri ku isi zifite amahugurwa yuzuye kuri urwo rugero. Mu magambo asane yiyema bimwe mu bitangazamakuru bitavuze neza iyo kompanyi, uyu muyobozi yumvikanishije ko ibyago byabaye kuri iriya ndege bidakwiriye kubisura iranga ikompanyi ayoboye. Yongeyeho ko bazakomeza gukorana n'ikigo cya Boeing n'abafatanyabikorwa babo kugira ngo ingendo zo mu kirere zirusheho kugenda neza.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yafashe ingingo yo kugabanya iminsi yari kumara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera igitero cya rokete cyakozwe muhora wa Gaza. Yaronse agashimwe gakomeye k'imbere y'amatora ahawe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump imbere yo gutahuka mu gihugu ciwe uyu munsi ku wa mbere. Perezida Trump yategeka umuko ingingo ya Leta Amerika ahagararanye na Netanyahu yemeza ku intara ya Golan Heights yegukira igihugu cya Israeli. Perezida Trump yavuze ko iyo ngingo yari kuba yarafashwe mu myaka iheze. Netanyahu yavuze ko mu gutera igikumo ku iyo ngingo Perezida Trump ahinduye insinzi ya gisirikare yabaye mu myaka irenga 50 iheze akayigira insinzi y'imigendanire. Iyo ngingo izofasha Netanyahu ariko arahangana n'abanyapolitiki mu matora yo gusubira kwitoza toroshe nyuma yaho mu kwezi guheze. Igipolisi cyo mu gihugu cya Israeli gisabiye ko yagirizwa izaha bya ruswa no guhemukira abanyagihugu. Igihugu cya Siriya cyavuze ko iyo ngingo yatangajwe na Perezida Trump ku ntara ya Golan Heights ari ingingo ije guhunyanga bwigenge bw'igihugu cya Siriya.
Ubwinshi bw'impunzi mu gihugu cya Misiri butangiye guhangayikisha ubutegetsi n'imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo. Abantu babarirwa mu bihumbi bakomoka muri Siriya, Yemen, Ethiopia, Eritrea na Libya bahunze intambara zishingiye ku mvururu za politiki berekeza mu Misiri. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Misiri, Shabia Mantu, yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihugu yemeza ko mu gihugu hari impunzi zitanditse mu bitabo bya HCR nk'uko ziyandikishije zigera kuri 230,000 gusa. Mu mwaka w'2017 Perezida Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri yabwiye Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Angela Merkel ko yakiriye impunzi zigera kuri 5,000,000 ku butaka bwayo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio hijwi ya Amerika mu Burundi mu twumvira ku metero migufi ya short waves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM jana kane n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya Bose FM 188 n'ibice bitatu.
Ushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse yacu ariyo radio yacu na kuri site yacu y3 radioyacu voa.com. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho abantu 700 baturutse mu bihugu binyuranye bya Afrika bahuriye Kigali mu Rwanda kwiga ku buryo Afrika ishobora kuzamura ubukungu n'iterambere rusange. Iyo nama hitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yanenze imyitwarire y'u Rwanda na Uganda muri iki gihe urujya n'uruza ku mipaka rusano rwahagaze. Pierre Claver niyo nkuru yayidukurikiriye.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame niwe yuguruye iyo nama y'iminsi ibiri. Yavuze ko abatwara ibigo, amahinguriro, amashyirahamwe y'ubudandaji, abahinga mu by'ubutunzi n'iterambere, baba bikorera utwabo canke abegamiye leta, bose babwirizwa gukorera hamwe kugira ngo umugabane wa Afrika utere imbere.
Overall, what we need is much more business activity.
Icyo dukeneye imbere ya byose ni ubudandaji butera imbere. Igisata cy'abikorera utwabo n'inzego za leta babwirizwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bahinyigisho n'imyimenyerezo urwaruka kugira ngo rugire ingufu n'ubumenyi bwo guteza imbere ibisata by'amahinguriro, ubuhinga bwa none n'ibindi. Afrika yacu ni nini kandi iratunze, tubwirizwa kuyigira iya mbere muri byose, tugakora kandi tugahingura ibintu by'akamaro bikomeye kandi bikenewe ku isoko naho byodutwara uburyo bwinshi. Gukorera hamwe mu gisata cy'ubudandaji butagira imbibe n'uruja n'uruza rw'abantu nabyo bizogira ingaruka nyinshi nziza ku Banyafurika bo muri kazoza, cyane cyane urwaruka. Imbere y'abantu barenga 1,508 barimo abakuru b'ibihugu 4, abashikiranganje 30, hamwe n'abagwizatunga barenga 700 bo muri Afrika, Perezida Kagame yavuze ko Afrika atatu yaribuze kugira ngo itere imbere kuko iheruka no gushiraho amasezerano agenga isoko rusange rya Afrika akongera korosha uruja n'uruza rw'abantu. Ayo masezerano yasinyiwe i Kigali ku mwaka uheze, amaze gutegwa ku mukono n'ibihugu 21 gusa. Ku bwa Perezida Kagame nubwo biruko ayo masezerano ntaco azoshika ko ibihugu bihana imbibe bidakoranye neza. Mu kiganiro cyamuhuje na Perezida wa Ethiopia nawe yitabiriye iyo nama n'abandi, Perezida Kagame yatanze akarorero ku bibazo biri hagati y'igihugu ciwe n'Ubuganda vyatumye urudandazwa rudindira.
We had containers leaving Kigali going to Mombasa were held in Uganda for 5 months.
Ati hari kontinere z'amabuye y'agaciro zava mu Rwanda zija Mombasa muri Kenya zafatiwe mu Buganda amezi 5. Twabajije abashinzwe imisoro hano batubwira ko atakibazo zari zifite, babaza abagenzi babo mu Buganda nabo ntaco bababwiye. Kubajije impamvu badufatiye izo kontineri bakavuga ngo inkingo zafatiwe ahandi hantu, ngo ubutumwa bwo gufata izi kontineri bwavuye ahandi ngo ntidushobora kuzirekura. Hari n'abantu bo muri Kenya bari bavanye amata mu Rwanda n'abikontineri zabo zafatiwe mu Buganda kugeza ibihumbi by'amalitiro y'amata apfuye. Murumva ko iyo politiki itagenda neza n'ubudandaje buhagirira ikibazo. Perezida Paul Kagame yemeza ko Ubuganda busa n'ubwabwiye abanyarwanda buti ntitubakeneye. Dufite amajana y'abantu bo mu Rwanda bafashwe bafunzwe amezi n'imyaka mu Buganda ataco bagirizwa bataranaburanishwa n'ubutungane, ahubwo bagerekeranye mu mabohero gusa. Nta n'umwe yemerewe kubabona, nta n'abashingwa manza eka n'abaserukira u Rwanda ntibemerewe kubabona. Twarabibwiye abategetsi b'Ubuganda akatari gake tuti nimba hari abakekwaho ibyaha bitandukanye nibahanwe yisuzuma amategeko, ariko siko bimeze. Ibyo bitanga ubutumwa ku Banyarwanda buvuga buti ntimuzi hano mu Buganda, niko abaganda basa n'uko bariko baratubwira. kuri iki kibazo Uganda ntibosiba kwagiriza nabwo Uganda ko ari gwa nkwezi ya marere ko gugaye imipaka uruja n'uruza rw'abantu rugahagarara Uganda buhakana kandi ko atamunyarwanda numwe afungiweyo atatu yagirizwa bavuga ko abo barafashwe bose bari mu minwe y'ubutungane kandi ko imanza zabo zikurikiza amategeko bukagiriza na Uganda ko rushaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu Uganda rukavyamirira kure na perezida wa Ethiopia yagize ico abivuga ko yatanze akarorero ku ntambara igihugu ciwe cahozemwo na Eritrea vyanatumye imipaka y'ivyo bihugu yugagwa imyaka irenga 20. Perezida wa Ethiopia yavuze ko bavuye basanga ataho byo bashikana bahitamwo kumvikana imipaka irafungurwa yahantu yo Rwanda n'Uganda navyo ko byo kumvikana muri inama nta numwe ya leta y'Burundi canke y'Uganda yagitavye kiretse woba atwara ihinguriro ryigenga yoba yitavye ku giti ciwe nubwo abitavye iyo nama babona ko iterambere rikomeye ribwirizwa gushingira mu guhanahana ibidandazwa biciye mu miryango y'uturere nka yase n'igindi ibaye mu gihe imipaka y'u Rwanda n'Uganda ku ruhande rumwe ndetse n'u Rwanda n'Uburundi ku rundi ruhande hakiri ibibazo haraheze imyaka hafi itatu Uburundi bwarahagaritse ibidandazwa byose cyane cyane ibiribwa byava muri ico gihugu bija mu Rwanda ndetse n'imodokari zunguruza abantu nizikirengana imipaka y'ivyo bihugu bibiri buheruka inzego za gisirikare z'u Rwanda zagiye abanyarwanda ko boba bararetse gusubira kuja mu Burundi kubera umutekano muke ku mipaka y'ibi bihugu hagati y'u Rwanda n'Uganda naho Perezida Kagame yemeje ko ataruja n'uruza ruhari kiretse Perezida w'u Rwanda n'uwa Ethiopia bitavye iyo nama harimo kandi n'uwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi n'uwa Togo Faure Gnassingbe Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
urakoze Pierre Claver n'abantu babiri bo mu muryango umwe barabakomekejwe na grenade batewe ku mugoroba ku munsi wa Mungu ku mutumba Runyonza muri komine Kirundo abo barayi bahatswe ku gandagurwa bavuga ko bubaye ugira kabiri batewe grenade n'inkuru ya Jean Bosco Ndabirinze umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo
Hagati isaha imwe n'inusu n'isaha zibiri ku mugoroba wo kuri uw'Imana niho humvikanye grenade iturika ku mutumba wa Runyonza icyo kigwanisho cyatewe umugabo azwi ku izina rya Sabintore w'imyaka 57 na mushikiwe batashe bavuye kwitsa akanyota uko ari babiri twabasanze ku bitaro bikuru bya Kirundo aho bariko baravurirwa ibikomere cyaha iyo grenade yabafashe
twagendanye n'abantu bane harimo umwe wabo n'uwo namwe umuhungu wiwe nanjye ababiri bari imbere yanjye tugeze ahantu hepfo iyo umuhana w'umugabo witwa Bahanda nge nari nzi ko ari urugi bo baba bagize nko kuri twiri nze guca nyene numva ikintu kiraturitse ndabye inyuma asanga uwo mugabo yaguye nanjye niho yaca tarishya ngaha nyene ku rutu cyange ndanirukanka mpahira abo bari imbere yanjye nanjye ati nimuvuze induru sa bintore yaguye yamaze gute
iyo grenade yuguye ko n'uwo nani twa twahanya gatambwe hanyuma ndayumvise nca ndagwanca ndyama hasi ndyamye hasi niho uyu nawe bacitera uyu yase uyu mudamu yase yakeruka asavuga ati erega nimutere induru ati ubu ati
uyo mugabo yemeza ko hari bari bagize imisi bamwagiriza kuroga
ati mbega bijya bintu mwifuza ko bijya bintu mwifuza ko abandi mu mashyamwe mwe ntawo bashiramwe wa muwonda taranuma ati ntihaja ati naho tuzohora ntizisubire ku nampagarika ngo ngo mwebwe ngo tungujyane ngo twarabimenye ngo mwe murabarotse ngo mwe murabarotse iyo minsi nibaza ko nta n'indwi heze baca bantera gihe nibaza ko n'uwo muntu uwoje naho yoba ari mu muri abo bantu banteye ko amaze kuvuga ati mwe mwe murabarotse ikintu mudozi ntizisubire no kunsabarira
Nsabintore amyesha ko bugize kabiri asuwe kwicwa atewe grenade ibi biremezwa na mstaneri wa komini Kirundo Miburo Jean Claude
ubuhezi n'ubundi bari bayihushije kuyimutera umugabo ntiyamufata bamwagiriza uburozi ariko icyo gihe tuba twagiye twasuka ishaka nama turahana ati ibyo bintu byo kwagirizanya uburozi mu bihagarike none umunsi nagisubiyemo icyo cy'uburozi wagirije umuntu uburozi utazi ko aruga niwe tuzofata ibyo bintu mu bihagarike
habaye Imana Elias ni umwe mu batware bo hasi ku rwego rw'agakimbiri ahatwarirwa uwo yaraye atewe aremeza ko yagishijwe inama na bamwe mu banyagihugu kugira abaje imbere mu mugambi wo kwica uwo yagirizwa kuroga
umugambi udasubira bamaze kumageza ibintu by'uburozi barashatse ngo tumwice ndanga barashatse kuyikundira tumwice baraturanga kubera ntaje mako kagwe kabo hanyuma cavuga yuko ndanga n'ishyigikiye umurozi nange ndumurozi mungu umwe yitwa Kanyambujira yaciye ntuki mu bantu kunaje muri umurozi ngo nange ndumurozi kugeza rero n'ubu abantu bagomba twirukanka nkako kibampindura amabanga ndo bace bankora cyangwa kugira n'uwo muntu ari abiri bampinduye nka 10 saa 10 na bicabi bejo nyene mu ijo ama rero bimaze kugenda uko nyene uwo muhungu urumva iko yo bararaza ubwa mbere na mudasura ubwa mbere yaza bigira bibe nka hijya yeje yagenda nyinkona avuga mu kabare ngo bundaje ndagira inka zitagira amahembe kuzinkunga nejo mu gitondo yinyira bisubiramo
uwo yahora ari umutware yemeza ko yakuye mu mabanga yiwe imbere gato yuko iyo grenade itegwa amenyesha ko habaye no kwica amatwi kuri bamwe mu bijanye no gutabara ngaha mustani wa komine Kirundo aragabisha abanyagihugu bo mu Runyonza
ndabwiye nuko hari abataje gutabara ndavuga ati singendo nziza gerageze ikintu kibaye mu mutumba mutabarane ni wa mutima w'urukundo ni wa mutima wo kubana neza takuba barabigize bisubire ko nibazasubire kudahurura ubwabo nibaze ko bitosubigira hari ikintu kibaye ku mutumba urubane ti kuko muhurubanye ni uwo mwasi yoba yaje kubatera maja kumufata kimuka kubona isahimwe umuntu ateri icuma canke grenade ntitumumenye kirakamara maza hanyuma rero tuzosha tubafata mwese kuko bazo bari muri mwebwe
uwo mutware amenyesha ko abantu munani bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza kwagirizanya uburozi bigize iminsi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu hirya no hino mu ntara ya Kirundo ukwezi guheze buramatari w'intara ya Kirundo yaragize ingendo mu makomini atandukanye ahimiriza abanyagihugu guhagarika ingendo kwagirizanya uburozi ku zindi nyungu mu gihe hari n'imiryango yari imaze guhitamo kwimukira ahandi kugutinya kwitwa n'ababagiriza uburozi rimwe na rimwe biturutse no ku matati y'amatongo nk'uko byibonekeje muri komine ya Bugabira mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali atashoboye kuburanisha urubanza rw'ubujurire Uganda rwitabirwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ruregera gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo yarwo. Eric Bagirubusa.
Izi ndiki zizatumye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ataburanisha urubanza mu bujurire abanyamategeko bane barimo babiri bunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana bazihurijeho ariko cyane ku nzitizi y'ibura bubasha ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru rwaburanishije uru rubanza ku rwego rwa mbere babimburiwe na Maitre Fatuma Mukakibibi wunganira Maitre Vedaste Habimana wabwiye urukiko ko urubanza baburana rushingiye ku bucuruzi. Yavuze ko rwagombaga kuburanishwa n'inkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe. We n'abagenzi be bavuze ko niyo urubanza rw'ubucuruzi ruburanishijwe mu nkiko zisanzwe, ikiburanwa kiba kigomba kuba gifite agaciro kari munsi ya miliyoni 5 z'amafaranga, mu gihe baburana kayabo gakaba kawa miliyari 6 z'amafaranga yishyuza uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited nk'imisoro. Maitre Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko ikirego gisaba gutesha cyamunara gitangwa ku rukiko rwegereye aho cyamunara yabereye. Yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza kuko rwasanze rubifitiye ububasha. Maitre Pierre Munyangabe wunganira MM&RDD Limited yatsindiye cyamunara nawe yatanze inzitizi yo kutakira ikirego cy'uruganda PTC. Yavuze ko uruganda PTC rwajuririye uru rubanza rutabifitiye ububasha. Yavuze ko uruganda PTC rutagombye kurega rukoresha iri zina kuko ngo ryagurishijwe muri cyamunara ya Fond de Commerce. Yibukije ko iyo cyamunara ireba kugurisha ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda. Asubiza kuri iyi nzitizi Maitre Rwagatare wunganira uruganda PTC yabwiye umucamanza ko bareze basaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo ya PTC. Yavuze ko nta wundi wagurishirijwe imitungo utari PTC bityo ko ari nayo ibifitemo inyungu zo kubiregera. Maitre baje n'ibyiringiro nawe ku ruhande rw'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana yabwiye umucamanza ko izina PTC ritakiriho. Avuga ko uruganda rwari rufite n'abanyamigabane bityo ko iyo ruba rukiriho nabo baba baratanze ikirego. Mu mvugo isa n'itari kure ya mugenzi we Maitre Jean Clément Gatera wunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yasabye urukiko kuzasuzuma niba kugeza kuri ubu hari icyo uruganda Premier Tobacco Company Limited rushobora gukora muri iryo zina kikagira agaciro kuko ngo izina ryago ryagurishijwe. Asubiza kuri ibyo byose umunyamategeko w'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara Maître Janvier Rwagatare yasobanuye ko impande bahanganye zirengagiza ikiregerwa kwari ugusaba guteka agaciro cy'umunara yakozwe ku mitungo y'uruganda mu buryo avuga ko buhabanye n'amategeko. Nawe mu gusa n'umvikanisha ko PTC ntaho yagiye yavuze ko sosiyete y'ubucuruzi ifite uburyijyaho ikagira n'uburyivaho, yavuze ko itavaho ari uko bayigurishirije imitungo muri Fond de Commerce. Uretse kuba izi nzitizi zazamuwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo, uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapol Rwigara rwajuririyemo ikirego gisaba gutesha agaciro cyamunara y'imitungo yarwo, ubundi ibi byari byaraburanyweho ndetse umucamanza ku rwego rwa mbere akabifataho ibyemezo. Impande zatanze inzitizi nazo zatsinze ku rwego rwa mbere, ariko ntizigeze zijurira ibindi byemezo byafatwaga muri uru rubanza kuri izi nzitizi zongeye kugarura. Cyamunara itavugwaho rumwe ni ya Fond de Commerce y'uruganda PTC yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018, aho kampani MM&RGD yegukanye cyamunara kuri miliyoni 75 z'amafaranga. Uruganda ruregera gutesha agaciro cyamunara rukavuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko ba nyiri imitungo batamenyeshejwe igihe yari bubere aho yagombaga kubera n'igenagaciro ry'imitungo. Umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali yanzuye ko uruganda rutsindwa, maze ategeka ko cyamunara igomba guhamukwiri kuko ngo yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekana icyemezo ku nzitizi zatanzwe. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Dusubire mu Burundi, aho abanyagihugu bo muri zone Muyira ya komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura basaba kuhoba itunganywa ryo kubaka amazu muri ako karere. N'inkuru ya Diane Ndose, umwinshi makuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Amazu yononekaye kubera imvura imaze iminsi igwa muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura. Amwe ariko arasanurwa, ayandi banyeneyo bavuga ko ata buryo bafise, ariko n'abasanuye bavuga ko badasinzira. Nzigira bajya Yudita numwe wo ku mutumba Kavumu avuga ko aheze hafi ndwi ararahagaze kugutinya ko imvura igaruka guhura ibyo yasanasanye.
Imvura iguye no kuri tuguma duhagaze ko niyumvira n'ubundi na nyatubuye basize koko twoguruka yomwe yasubira kuguruka kubugira kabiri kagenda. Nituronka amahoro yo kuryama n'abana tushatuguma duhagaze. Kese urabona ko hakunda guca umuyaga, umuyaga ni mwinshi cyane, banza ndababyura bagahagarara kugira ntisubira kutugurukira ngo bahwe.
Aba banyagihugu barimo bo inzu zabomotse basaba ko bafashwa kugira ngo bashobore gusanura.
Ni nk'abana indwi narwebwe bashobora nk'ahantu turara biracuranye isonje akwiye nyene kudufasha nyene nta matukubaka tukaronka handi hantu two n'imburi guye mu ijo jenda cyokumira cyane kose nka cyokumira kubera nk'ikuntu igwa cyane nk'iyo mvura kandi nk'uko iguye cyane twebwe amazi yose acaherera hariya mu nzu.
Bari bakwiye kuraba ingene bashobora kudufasha twebwe abantu inzu zacu zagurutse nk'urusengero rwashoboye kuguruka, amazi tuba turafatisha amabuye icyo twagomba nuko hari nk'amwe ababishoboye bashobora kudufasha bakaduha nk'amabati natwe tugashobora tugasakara.
Muri rusange abanyagihugu ba hano bavuga ko bacungana n'imvura kugira ngo batore isuka bereke inzira amazi. Ivyo umwe wese abikora imbere y'inzu yiwe gusa, ariko yaguye ku munsi wa kane w'indwi iheze ari nayo yononye cyane. Yaguye mu ijoro abantu basinziriye
bari tujya bihari mu ijoro mu masaha sita twari gupfa twasanze amazi, urumva kubera imvopo yarateye amazi ruguru ishera manukana. Hama rero amazi acarinda dusanga hariya mu nzu mu gatondo rero ageze mu masaha atatu inzu ishira senyu ishigore kuri iyo aho se urabona yari inzu
amazi si kubera abayabuza haca.
Abayabuza haca nyine kubera urabona inzu ni nyinshi kandi urumva ko byari no mu ijoro byari bigoye ngene umuntu yobyuka gusha iyo mvopo.
Komine Kanyosha igizwe n'imisozi ihanamye igisagara cya Bujumbura. Nyuma y'ibiza byagiye biribonekeza biturutse ku mvura, abahinga babonye ko akwiye icibwa ry'imifurege hamwe n'itegwa ry'ibiti ku misozi kugira ngo bakinge inkukura. Ariko aha abanyagihugu bahaba babona ko ubwabo bonyene atabushobozi bafise bwo kubikora badafashwe mu mugongo n'intwaro.
Muri iki gihe gutera imbuto z'ibiti biragoye, kenshi ni ukuzigura cyangwa zikava mu zindi ntara, bica bisaba uburyo bwo kuzikura muri izo ntara ziza nko ngaha kuri uyu musozi.
Habijejwe bozizana bakazishyira ngaha ama tukazitera kwego abanyagihugu ingufu zacu ko twanga n'iza abanyagihugu nta kindi kindi.
Igwirirana ry'abantu kuri ino mitumba ihanamye igisagara cya Bujumbura hamwe n'ibura ry'amategeko agenga iyubakwa ry'amazu ni intambamyi nyamukuru yo gukinga ibiza bivuye ku mvura. Manirakiza Vianne ni ndongozi yo kugacimbira Kibuye isaba ko mu ntwaro bogira icyo bakoze
kubera yuko atacigwa no vuga kiriho ukwereka abanyagihugu ukuntu bakubaka baca bubaka mu kajagari wari wese afaho yubatse. Iyo hagize rero yuko umwe n'uwundi bashobora kuba bokanirije amazi bica bigorana kuko umwe usanga afite agatongo gato. Iyo hagize rero yuko umubwira ati reka ducure imvovu ica bikunda kuzana impari ico kibazo umuntu waro ndumva bogikemura kugira ngo itongo naho riba ari y'umuntu ugaba mukubaka yubake bagirageje kubereka ingende bakubaka kugira ngo izo nkukora nazo nyeziza zirabahitana zihagarare bibaza baberetse ikintu bubaka neza cyo tuma izimbovu zize ziratera abantu zibatwara byogabanuka
twibutse ko imvura nkiyi haheza meza abiri hitanye umuryango wose ku mutumba wa Sororezo uri muri no komine ya Kanyosha nyene mu ntara ya Bujumbura. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane, nshuti mwese mu kunda radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twateguriye kuri isaha bigaruke ngaha tuboneyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'izuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kugiranya ibiganiro twashikirije amakuru mwashikirije na Frederic Mundikije
nanjye Jeffrey Mutagoma muramukeho.